umwe mu begereye ubushikiranganje bw'umutekano muri ico gihugu yemereye no makuru ijwi rya Amerika inyuma y'igisa nk'ukujuragirika kwabaye ku bakoresha imbuga ngurukana bumenyi aho bamwe bavuga ko yarekuwe abandi barimo nabegereye ubutegetsi bakabihakana mu butumwa bugufi umenyesha makuru ijwi rya Amerika yarungikiye uwo yegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi yamwandikiye ati Bruce Melody yoba gipfunzwe canke yarekuwe nawe asubiza agira ati arapfunzwe umenyesha makuru inyuma yo guhamagara wegereye ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi ariko nafate telefone yiwe yabandanije amubaza mu butumwa bw'inyandiko niba ibiteramo vya Bruce Melody bikibaye nawe amusubiza amurungika ku rubuga rwanditse ko ivyo biteramo bitakibaye agira ati rabaha nta gitiramo na kimwe azogira kuko arapfunzwe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi bwashishije ubutumwa ku rubuga rwabwo bwa Twitter buvuga ko Bruce Melody apfungishijwe icamaso ku mvo z'amatohoza afatiye ku vyaha by'ubutekamutwe escroquerie mu Gifaransa gusa ubwo butumwa bwagiye gufutwa inyuma y'umwanya butangaje Ijwi rya Amerika ryabajije isoko ryabwo ryo muri ubwo bushikiranganje aho Bruce Melody apfungiwe ariko ryanka kwishura iki kibazo Ico bikoze ibimenyesha makuru bikorera mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi vyatangaje ko Bruce Melody yahatiwe ejo kwa gatatu ibibazo mu biro vy'Inyamiramabi biri muri quartier ya Bwiza mu kiringo c'amasaha arenga atatu Bruce Melody yahagaritswe amaze kugera I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi ku busabe bw'umurwizatunga yitwa Tusa asanzwe anategura ibiteramo Tusa benshi bise ku mbuga ngurukana bumenyi boss yagiriza Bruce Melody ko amuheraniye amadolari ya Amerika 200,000 ayo nayo akaba yababa imiliyoni indwi z'amarundi yamuhaye ategura igiteramo yarabwirijwe kuzamwo mu Burundi mu icigo mu mwaka uheze ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya andi mafaranga Tusa yaka Bruce Melody ni miliyoni 30 z'amarundi umurwizatunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi mu kwisigura nkuko tubikesha amasoko yacu mu Burundi Melody yagize ati management yanje yarahindutse ayo mafaranga avuga sinzi uko yayatanze kugira ariko tworoshe ibintu turashobora kumuriha izo dolari 200,000 ariko izo miliyoni 30 z'amarundi ntazo turiko turatanga ihagarikwa rya Bruce Melody ribandanya kuvugisha benshi barimo imice itandukanye y'abantu umwe mu bakozi b'umwe bwa Afrika ya Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia yegereye ubutegetsi bwo mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ati na kambaro kibara ababikoze ntibari babwirijwe kubikora na Ligi Burundi ubu aribwo buramutswa EAC iki kibazo ico nzico nuko camaze gushika kwa president Eva naho unyemeje ko ibiteramo vya Melody bitazoba bishobora guhindura umurindi bikaba kugira ngo Burundi byambika gashambara reka ejo nzoba nkubwira ibikurikira mvuganye nabegereye ibukuru kundusha ino dosye ariko umenye ko ari dosye yo kudafata minenegwe mu baririmvyi nabo bamaze kugira ico bavuga kwitabwa muri yo mpiga Bruce Melody harimo umurundi Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati ibi ntivyari bikwiye kugenda uku mu mureke Bruce Melody akore concert yiwe amafaranga mwamufitaniye muyishuzanye ukundi kuntu mutarinze kumaramazanya ivyabaye kirya gihe vyari ibintu birengeye aba artists wundi nawe asa nk'ukurikira imyidagaduro yo mu Burundi ku rugaga rwe rwa Twitter yanditse ati umuziki ntanzigo aho ndi ntaramiye kugacupa mwibare bari kwavuza karirimbo ka Melody akanywafu politike n'umucafu nibatureke twimanukire ino weekend Bruce Melody yatawe muri yompi n'inzego z'umutekano mu Burundi ejo kwa gatatu aho yaragiye kuremesha ibiteramo bibiri birimo icari gitegekanijwe kuba kuri uno wa gatanu n'ikindi cyo kwa gatandatu I Bujumbura nibiteramo vyaboneka ko vyishimiwe cyane n'abakunda umuziki wiwe mu gihugu cy'u Burundi aho bagiye bamwandikira ubutumwa ku rubuga rwe rwa Instagram bamusaba kutongera gusiba abamusaba kudasubira gusiba igiteramo bagaruka ku biteramo Bruce Melody yagiye arasivya mu Burundi muri ivyo biteramo harimo ico ku Noheli yo mu 2018 Ico gihe bikaba byanuganuze ko Bruce Melody yasibije igiteramo cyari kirindiriwe na benshi bivuye kucuka cha politique kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu icyo mu mwaka uheze naho Bruce Melody kumwe n'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi u Burundi bwasibije ibiteramo vyabo vyari kuba mu kwezi kw'indwi. Ico gihe leta y'u Burundi ikaba yasibije ivyo biteramo ivuga ko abo banyamuziki b'abanyarwanda ataburenganzira bafise bwo kuremesha ibiteramo mu Burundi kuko batabisabiye impusha. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu c'u Burundi bwavuze ko kumvu z'umutekano no kwirinda ikiza ca virusi ya corona ata muntu u Burundi uzokwemerera kuza gucuraranga ku butaka bwabwo avuye mu gihugu c'u Rwanda kuko kugubwo bushikiranganje uwo boreka kinjira ku butaka bw'u Burundi yari guhava abazanira ico kiza ca virusi ya corona.